Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Niriwe nchuti na mwe wakumvi barajio Nzamba agateka kawe kage mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 19 mukakaru umwaka w'2023 ayo twabateguriye tuyahereye ku ngingo nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi isabwa guhagarika gutoteza umumenyesha makuru Florian Nirangabiye amaze igihe afunzwe yagirizwa kuba yakandagiye ku butaka bw'u Burundi. Ishyirahamwe ry'Abarundi baba mu gihugu cy'Ububiligi nicyo bandikiye umukuru w'igihugu bamusaba kurekura Florian kuko atacyaha na kimwe yakoze kuko asanzwe ari umurundi yemerewe kwinjira mu gihugu avukamo. Iduzwa na ryo ry'ibiciro ku mpapuro zose zikenerwa n'Abarundi mu gipolisi cy'Inyamiramabi biherutse gushikwa ahabona birarengeje urugero cyane. Ishyirahamwe PASEM gishinzwe gukangurira Abarundi gushika ku iterambere rirama babona ko ivyo ari ugushinyiza umunyagihugu kugira ngo leta ironke amahera yo gukoresha. Ni kambi y'impunzi yanduta naho hari umwana w'umurundi yavunitse ukuboko haraheze indwi ibiri ariko yarabujijwe uburenganzira bwo kuja kwivuriza hanze y'ikambi. Abavyeyi b'uwo mwana w'imyaka ine bakababazwa n'ingingo y'abarongoye iyo kambi yo kubuza umwana wabo kwivuza hanze y'ikambi. Kaze mwese,
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa duhereye mu bijanye n'agateka kazina muntu kwagiriza Florian Nirangabiye ko yakandagiye ku butaka bw'u Burundi nta siguro bifise mu gihe abifitiye uburenganzira nk'abandi banyagihugu bose. Ibyo biri mu ikete ishyirahamwe ry'Abarundi baba mu gihugu cy'Ububiligi bandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihe buca bitaba ubutumire bw'ibirori mu kwibuka ukwikukira k'u Burundi bahawe n'ubuserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu. Ibyo birori bikaba bitegekanijwe kuri wa 2022 mukakaro mu gihe Ibujumbura uyu munsi wahimbajwe kuwa mbere mukakaro 2023. Emerika Meya aserukira iryo shyirahamwe atera kamo abategetsi b'u Burundi kubahiriza ubwigenge bw'abarundi bose kugira igihugu gitangure kuja ku ntambwe y'iterambere.
Nirangabiye afunzwe yagirizwa gukandagiza kirenge ku isi y'u Burundi. Ibyo twavyanditse uno munsi kubera yuko ubuserukira Burundi mu ngoma y'Ububiligi yadutumiye kuja guhimbaza umunsi mukuru w'ikwikukira. Ubutumire tuzokwitaba kubera igihugu cy'u Burundi ari igihugu cy'iwacu. Ibyo tuvyanditse kuri uyu munsi mukuru kuko bitumvikana ingene inyuma yuko Abarundi batsindira kutunganya neza igihugu cyabo hari umuntu yofungwa zirako yagihonyojemwo kuguru. Tugira ko twandika yuko bo abatwara igihugu no munsi borabi igihugu kigomba kuja, nihagira umurundi asubira guhahazwa, asubira gupfungwa, asubira kwangazwa, mbere bamwe bakanicwa azira ko yagize ico ashikiriza kwitunganywa rya politike y'igihugu ciwe kandi arico twatsindiye ku munsi mukuru wa independence y'u Burundi. Turanatera nakamo abatwara igihugu ko ku byerekeye iby'ubutungane buraba bakabwambika gashambara, buraba bagatera iteka igihugu, buraba bakugarura butaragenda kagirire kukuravye ingingo bamaze iminsi bafata nk'izo zo gufunga.
Tubandanye aya makuru ku bijanye n'itegeko riherutse gushyirwa ko umukono n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ari kumwe n'uw'ikigega cya leta risubiramo ibiciro byo kuronka impapuro zimwe zimwe zikenerwa n'abanyagihugu mu gipolisi. Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe PASEM gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo avuga ko ivyo biciro vyadugijwe cane, akabona ko iryo duzwa ari ukugira ngo leta izoshobore kuronka amafaranga yashize mu nteguro y'amahera azokoreshwa kuko atayandi mikoro ifise. Umubiriza
kugaragaje kura mu nteguro amafaranga leta izokoresha uyu mwaka, ubona yuko amafaranga azova mu bijanye n'impapuro za leta zironka abanyagihugu kugira baronke serivisi zimwe zimwe zariyongereye cyane, amafaranga yariyongereye cyane rwose. Urumva leta yafashe yuko icyo gisata cyo kuzakira yita amahera iya imarudona sezara sokaro ni muntumbero yo kuduza ibiciro by'izo mpapuro kugira baze bakwiza amafaranga bifuza nuko ro bimeze mugabe rero ico bica biza rumva ni yami kuri amwe ni y'umunyagihugu adahinduka usanga impapuro z'impapuro rwahura ku 10,000 bige ku 30,000 rwahura rugubirwage rukaduga ku 100,000 cyane rukinyiciro na inshuro zibiri amiko nayo ni ya yandi mu bisanzwe mu buru twa twaje mu ngwane z'ubutunzi aho ibiciro kuma byiyongera kandi uburyo atabuhari ni kibazo rero ku buryo muri ibihe bisabiza ingwane mu by'ubutunzi uko nubundi naye mafaranga nubwo yagwiriye bari ko baratoza haguma cyagihengeri n'ubundi uzosanga leta mu kugikura mu nzi uzosanga ariko yikora ku madeni
tukiri muri ico gisata c'ubutunzi nyene ikigega c'ishirahamwe mpuzamakungu FMI caraye cemeje ingingo y'imfashanyo ingana n'imiliyoni 238 y'amadolari mu kiringo c'amezi 38 ku bwa Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem ngo iyo ngingo ifashwe mu gihe Burundi bufise ibibazo bitari bike muri politiki y'ibijanye n'iby'ubutunzi. Faustin Ndikumana akavuga ko Burundi atayindi saganirizo bufise atari ugusaba imfashanyo nubwo nyene tega matwi Faustin Ndikumana
na yaje gufasha gushira za ngingo zotuma igihugu gishobora gusura kwizerwa bifatiye ku ntwaro ibereye ingene itunganije by'amafaranga iby'ubusuma ibiturire byo mu masoko ingene hariho rigere bijetere mukoresha amafaranga ya leta ni ibintu byinshi bitegeza kuhinduka kandi zoruhana kandi turabishikiriza hanyuma ni politiki y'amafaranga ifatira ingene amafaranga avunjwa uravye ingene angana mu gihugu mu bisanzwe byo kuvuga ngo amafaranga ushinye igiciro cy'idolari kandi atari dufise biragoye ni ukumenya yuko dutegereza gufatira ku mafaranga y'agaciro ari mu gihugu hanyuma igiciro kikaza gifatiye kuri leta nayo ikagerageza ingene izirashyira ku isoko yazana mu mabanki kugira abagwiza tunga bashire kuza bararonga ingene biriza ibintu mu gihugu nayo gushika uno munsi urabona bose bisa n'ibyahagaze kuko naho bayakura kubera ingingo ziguma zifatwa ari ingingo zidashika nizo bituma duteye akamo ikomeye leta y'u Burundi abategetsi bakuru bahindura ingendo kuko baraboshe ibintu hejuru uraza amafaranga ingene yakoreshejwe mu minsi iheze ibanki nkuru y'igihugu n'umugwa warujije kubitunganya y'amadovize bayiba bayatwara basubira igihugu kirorera asanzwe ari na make bigaca bijyana no mu kudahana iyo impinite rero y'ugusanga abantu bakora ibyo bashatse muri iki gihugu iratuteza isoni itegereza guhinduka bakora ibyo bifuza ntihagire uwuhanwa kandi bigaragara baboneka za odite zokora kontrole zokora mpaka batashobora gushirwa n'imbere y'ubutungane bibaye ngombwa.
Inyuma y'akaruhuko gato turabandanya amakuru twabateguriye.
Inzamba.
Inzoga y'ubwoko bwa rutuku ikorwa nabi mu Burundi atabikoresho by'isuku hatisunzwe n'ubumenyi bwo kuyihingura byashikirijwe kuri uyu wa gatatu na Severin Ndayikengera umuyobozi mukuru w'ikigo BBN kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibiribwa mu kiganiro haya bamenyesha makuru asaba inzego zose zibijejwe gusigurira abanyagihugu ko boreka kubandanya banywa iyo nzoga abagenduzi nabo b'ico kigo BBN bagatembera mu masoko ahadandarizwa iyo nzoga tumukurikire.
Rutuku jewe nakuze rutuku twumva igitega ingozi ayibujumbura abageze umutekano baja kubisera ubu ntawo vuga yuko zoba zitariho zitezwa kuba ziriho aho kugira dutuze rutuku twoyituza gute rutuku twoyituza mu kugira gukontrola kiya cyita surveillance d'imaxe abakozi benshi bakaba bahari tugakorana n'abageze intwaro kuko bamenya byose bazi byose nibaza yuko dushobora kugituza burya rero rutuku n'ahandi mu bindi bihugu hariho inzoga zimeze nka rutuku gusa ikozwe nabi fermentation ya rutuku matière première bakoresha ibintu atari byiza ibishishwa by'inyumbati ibiki bagakoresha ibitari byo hanyuma kubera babikora atari n'ibikoresho bafite byiza atanu bumenyi bafite mu guhingura bakatabagira fermentation en vrac niba kontrole fermentasyo hanyuma ukadusanga fermentasyo iri kontrole hazamo alkoholetiri bitabangamira amagara y'abantu mugabo hajya hakazamo za metanol hakazamo za bitanol za hexanol zibangamira amagara y'abantu rero kuva naruka niga université ati igihe kinini yagoye ahariho ibikorwa byinshi cyane les travaux de mémoire voire même les travaux de thèse de master de doctorat muri Congo mu Rwanda mu Burundi bakora Afrika barerekanye yuko ikogwa nabi kuyituza biroroshye n'ugushiramo abantu bose ndagusumbya kumenya igituma rutuku itava havugwa ko byinshi ariko nibaza yuko inzira nziza ari ukusigurira abantu bakumva ingene bimeze hakaba haba inspecteur ku isoko nibaza ko rutuku ishobora kuzotuzwa.
Tubandanye amakuru hariye mu gihugu cha Tanzania aho hari umwana w'umurundi w'imyaka 4 aherutse kwankirwa kuja kwivuza mu bindi bitaro byo hanze y'ikambi ya Nduta ni mu gihe amazindwi zibiri avunitse ukuboko. Ababyeyi b'uwo mwana bariduga bakavuga ko batumva na gato ingene umwana wabo arembye hanyuma abarongoye ikambi bakanka ko aja kuvurirwa hanze kandi ari uburenganzira bwiwe. Bavuga ko ari itotezwa babandanya gukorerwa kugira bemere gutahuka ku nguvu. Ni inkuru tubaza Bonfils Niyongere.
Amakuru dukura muri iyo kambi ya Nduta atumenyesha ko uwo mwana haheze indwi zibiri avunitse ukuboko kw'ibubamfu mu gihe ariko arakina n'abandi bana. Igihe avunikiye ababyeyi baciye bamunyarukana kwa muganga mu ikambi nyene niho abaganga babwira ko uwo mwana ateza kuja kuvurirwa hanze mu bindi bitaro. Ariko urongoye iyo kambi ngo yararahiye ararengwa ko adashobora gutanga uruja kuja kuvuza uwo mwana hanze y'ikambi nk'uko umwe mu mpunzi zo muri iyo kambi avyigana.
Umwana yaravunitse aburi cyane ariko arakina n'abandi bana ku kuboko kw'ibubamfu hanyuma ababyeyi baramwirukana kwa muganga kuko nahora abaganga baraje ingene umwana yabaye bagira bati twebwe aha turamufasha iy'ibanze ariko ibindi byo kumufasha rwose twebwe twabikoreye ngaha nta buryo dufite dutegereza kumurungika mu bitaro bibishoboye rero niho bagira bati tureka rero twebwe murindire duheze tujye gusaba uruhusha umukuru w'ikambi bagiye rero gusaba uruhusha mu rwego rw'umukuru w'ikambi kugira ngo umwana bamutware kwa muganga bamwunike mu bitaro i Mwanza hanyuma umukuru w'ikambi ababwira yuko bidakunda yuko baronka urwo ruhusha ngo ahubwo bakwiyandikisha bakajya kwivuriza mu Burundi kuko bidakunda ko bavurirwa ngaha.
Abarundi bahungiye muri iyo kambi batari bake bavuga ko ari akamaramaza kubona uwo mwana yankirwa kuja kwivuza kandi ari uburenganzira bwiwe. Abo barundi b'impunzi bakabona ko biri muri wa mugambi ugayitse wo kugomba kubatahukana ku nguvu
gutahura nabo kevinituma babuza abantu kuja kwivuza n'ubwanga badufitiye mitima n'ibiro badufitiye nta kindi kintu kuko umwana w'imyaka ine wumva uza kuja kwivuza si twese ntitwitahure tuvuze aribyo bya bindi bagira bati ntacyo tubwiye mutahe iwanyu mutege mutubwire batwaraguzwe turasabare kwa sheri yofata icyo kibazo mu minwe arawivuza bakajya kwivuza hanyuma n'uwo mwana akavuga kuko umwana arababaye cyane hari ibindi bibiri avunitse ntaza kwivuza urumva amerewe nabi rwose.
Uruganda wakaduye inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone urongoye by'imfatakibanza ikambi ya Nduta muri kino gihe yitwa Octavia ariko tukaba tutashoboye kumuronka.
Urunani CBDH Vicar gwishinze guharanira gateka k'impunzi ziba mu makambi ruriyamiriza iyo ngendo y'abatwara iyo kambi ya Nduta ruvuga ko ari ngendo ibabaje kandi iteye isoni rusaba ishyirahamwe HCR kugira ico rikoze kugira ngo agateka k'uwo mwana ikana k'impunzi muri rusangi kubahirijwe. Dutega amatwi Jean Bosco Vyizigiro avugira urunani CBDH Vicar.
Muri CBDH Vicar twashaka gutera ibyatsi iyo ngendo igayitse yahora ifiswe n'abayobozi baserukira igihugu cha Tanzania mu nkambi none bikaba yatandukiye n'abayobozi b'inkambi kugira ngo bikunde abantu batahe kugahato ariko by'umwihariko twashaka gusaba hasere kubera ko niyo itanga uburyo bwo kwita kuri abo bantu habwo kwivuza cyangwa bwo kubaho igire impuwe igarukira uwo mwana w'imyaka 4 bagira icyo babikoze ko kuko mu burenganzira umwana rekuriwe harimwo nubwo kwivuza si umwana gusa n'umuntu wese.
Imbere yo gusozera ano makuru mukurikire agakino k'umuhari uharanira gateka kazi na muntu iteka agakino nitunywere mugakuza
tunywere mugakuza nagakino mutegurirwa n'amashirahamwe ligiteka na movement inamahoro mukagashikirizwa na radio inzamba agateka kawo
yewe mari kwa kera
amahoro neza
amahoro
deva
ahari wa hibu tege
Nazo kutindi Nahiru kungahi
Mwai
Itera betera wa shwa
Itera
Wani kiyotu kutai nungu
Itera beya na hori tukidi Tari umu Atuegu Amsuchara hanyi Na Iwon
Mahoro neza
Amahoro mali
Shatu
Aukuru
Nukuri Na hinda kakuru
Inga manda nunga mno mjango Mwabu subiri nyumba uzi kumbi Atwelu barate uwe
Kama wani Niu Nungu wani Mwasa kwa chukumu taipu patiana Nungu Mwayo mwayo ganyo kunyini
Kashi
Hii
Reka reka nungeste Ili tu imanda mni imyaka
Imyaka jitu
Wenu wanoko Wani kila mu
Hibu
Auso ye hanzi Uzanura nisani
Yooo Ani moro hewe Kuwamu Meo gara nyo kunyeni
Kashi Ukunyene Deka reka mwana wa mama Hanu kusanzula tariko warako Hanu kufuga nizu wali kumbi ikana
Mukuri
Uri idioti Uri vipyo vyuma vivi Amira na Atwabu vyo duhungira Watuwa robote
Mbaba kwa mbubi Kwa mbuga unza muramuti Amahoro wa mariko wa kei
Amahoro nezari
Mbuko mbubi
Amahoro
Nari kukuha magara Nari Nari ni mga nirayo tugowe
Haa 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 mariko ni kambi Nari mga kutanga kwete mbukitari
Mbukuri
Ego utari wala chukuru Mbuga wakwewa kutuwa hako
Mbuga
Haa?
Nari kuzengu waraisho wukura
Wuka
Higa hamuzo mbilingu warahi Ibi niriba
Mariko, kubuka Kwara ribuze Mugawo, unababu maricha matu
Oya nukuri Hama pika tila rakuye kuhimu tila kubashabama Higo Baka haba handi wabashida Kandi baka hanu muzi mukiyo Bakugeru wa kibuka yu kama gara la maza sina niwayori
Mwere mugakuza
Nikura ako gakino dushiye dusozerera ko amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye pya gahungu nayabashikirije ndabifurije kurora ningwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha